Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri makuru mwe kudushikiza unaho n'umwanya w'ikiganiro uhisanga kumusi wa gatano hizi kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi. Umwe mu rwaruka rw'Abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire Abarundi bategereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'Abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo vyama bicanishamo Abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abakiri bato, twatumye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius ndavyigenge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashya ntaye mwese turi kumwe. Mura kumengaho
na mahoro bujumbura zombo na mahoro kabisa.
Yego, twebwe bujumbura na mahoro.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka rero dusangire kuri mwebwe kuri ico kibazo cy'ugwaruka rubona ko ingorane z'Abarundi kenshi na kenshi naho ajya mu ryamiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru. Ikintu mubona cokorwa kugira ngo ako gahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarwa umuti Abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe? Reka dutangure kumwebwe George Nikiza.
Yego, nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasi yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George, uri kuvuga ko Barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ko ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Turavye nk'igihe ibintu binakabi cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisa tatu tabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabaye 2002. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane budoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho. Gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavanako n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashashane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego, jewe nange mbanje kuramutsa n'abariko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye. Hanyuma
jewe simava nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro no bwa y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idakwensuranza la politique nationale de l'intérieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari. Iyo ni ihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour l'Union avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko nk'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi zatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari mugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, acagire iki rero arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu urabiri n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira tugira ibi n'ibi n'ibi hagacaje amwe na manipulation mo moje si desore mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatoni cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane, icyo nicyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibwira abanezura yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatirika ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere y'amafaranga uzarira mu gahinda uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kuvuga mu biganiro bikinyeme hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utari hawe urindire uzoronka na hijya yeje utanose nawo aburugwano haburindigo. Icyo nicyo cyamagira cyo adukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki atabigira bagira hijya yeje ugasanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka rero nicyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeo abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoyi cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke ni kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agakima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale ndo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza kwari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca tumuciriye igisoko nuko azogicamo rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye yama icaro byinshi cyaca no bwibaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza ushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu basibagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonye nibiteza kumira ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha ngo hanini ni budashane yuko intwaro uburyo bw'igihugu bitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashoboka hanyuma kugira ngo izi nzego zishobore gukora neza
yego me Johannes Marius mu kanya gato cyane rwose amasoko na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshuguti akanya gato cyane
yego naje reka mbaze gato nyinshi bimbe kwa kakana ari ikintu avuze yameze nk'ugiye wacye kuca navuze n'usanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nijo navuze ati ntavera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira ko kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye ni wonyereka Georges akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunye no kimuronka ko mwacankorera kwinshi ariko iki kimwe navuga ati bizintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndabaye kandi iki gihe urabyura uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho si naho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona mubwira contact n'abanyamahanga nyuma yuko ibyabaye kuri Maconjo none si nyene ibyo nyene ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma yuko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma nyuma n'izira se nawe navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati ntuzenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umwe wa radio ijwi ry'Amerika Didier mwiriwe neza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
kandi Didier ndi Bujumbura
yego murashe kibazo murashe cyumviro nduga ku ijambo
yego twe nagomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rakunda gucinyizwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshye mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshye kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ugufite ibijumba ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwabifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntuze mwanditse ngo gushika muri demi plane kuko ugwaruka gwa rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uraze mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka n'akazi kubura ariko bagakeneye de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mu iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye ntigikunsho kugorora ntigikunsho tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanjye nataka gusubiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane tudahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kata mvuga kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe uza ku butegetsi abona yuko atadosubira gusukira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana nawe wundi agomba gusukira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bushoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe ugwaruka kubera babona ati bajya ntiwafite inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza ugwaruka rwabo ariko ibyo bikatuba gatanu byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitike baba bagomba gushyikira ubutegetsi bagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere nawe uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ikane by'umubiri bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi ugwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwaho kugira ngo nk'uko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo duga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane kwari babiri cyane cyane uyu Didier nido aba nize cyikibije ibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro bya babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe muri yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu nta bari umunyepolitike abari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda urabe ingene witeze imbere uvigishe n'abandi ehege wenda afite programa ishobora kuzishikana heza nta mukabyumva ukabisigurira urundi gwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ni utanga cyane tubonafatirako cyane aba twe tukiri bato tukifite imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti ciwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushyiriye mu ngiro aho niho hatari gukosorwa cyane abajene ntitwaye kuja muri politike ngo abanyepolitike baraduhenda mugabo wojayo ufisi uri kuraja ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza udashaka uradaha ukabiheba ubundi bwobwo twaba ari ingorane ikindi naco ngomba gakoresha cya Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga cyana irenga 20 ubundi atwaye amashira hamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma indi kwarinda sindi nicaricyo ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo kuri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
n'aba
jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwira iyo bajya
yego mereka duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana
yego Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Jewe nande nabagomba manze mpereke iki aheje ko George manira mushyigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cya Macdo video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete kimwe ho nyene yandamuhakara rero gatonye cyane ejo bundi se kera bari ko baraba abigisha muri university aho uzasanga muri kaminuza y'i Burundi uzasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu biri mbone kurante nene nibaza yuko ubwo yari politiki yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene n'ikindi gihe nakubwira aho yaratugira ngo uko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni ibyo biba none ahandi aho uzasanga umunye politiki ariko arategura politiki akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kuriki nacyo cyuko ngo idide yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama izo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo bavuze ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa gisa intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico nuvuga no hano ruza kumujira nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira ngo bagire icyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
cyane
gusa abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzine ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo na biriya batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane n'uwanka gisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze ubundi ahaje niho byo banavyiga kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunze cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa arugwaruka gwinshi rushomereye
akarumereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari ibi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kujya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kujya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
yego mereka
niba agenda ukabwira abanyagihugu ati jyewe nkeneye ibi n'ibi ko ingona kamatugira muri igihugu ni bya politiki abanini bazogenda biyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo porogaramu yawe porogaramu yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe
ntamagare
ntibayemeye abanyagihugu batora rwanda
ushakiye
kumfasha gushyira mu ngiro porogaramu yanjye rinjira nawe uzashyire mu ngiro porogaramu yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri komora rwanda nyakumiriza radio ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi ry'amerika haragakiza muri neza
nagize mwiriwe kwitwa ijya amerika
mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe Rumonge murafite cyumviro mose ikibazo ku kiganiro cyo turagiye cyugaruka
Ego ndafite cyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 nibo bantu ahanini usanga bafite ingufu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yo bitanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko iminsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu w'igihugu umuto na cyane cyane abafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gusigira
urakoze hagakiza reka duhe n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
yiriwe
munafite ikibazo mase cy'umviro duga ku ijambo
ego ahanini senagomba mvuge ku kijyanye n'ugwaruka mu Burundi halo
duga ku ijambo turakumva
dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bari ko barasiga ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwanko tubasizehe hanyuma ugatura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo hariho umutima ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ubatura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga yagiye kubagurisha rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa rero ngiye nuvuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ko babigisha urwango rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwitebuka kugira bategure imigambi myiza bigisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye rero mvuga nta nini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere
ndashimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije kana namwe hagakiza George ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko reka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure batabona imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza ikaba bavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoya cyane rwose munsi munotumwe
murakoze ego nibyo nje ndakubwire icyeke kutabona kure ko abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane imbere yanjye ndafise quatre strategies de croissance de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yanakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategy ya development durable de tourism strategy ya industriel strategy de bonne gouvernance ari ama strategy menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro
rero
ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garukisha rukendo gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abinyatatenegije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo naje ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero nari ibyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye kugambi yose ipandwe mu matiwari yogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico ubuze kubyashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu karengato cyangwa gusa
mu bisanzwe njye nibyo nahereka kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byeza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hariho bahora bitana abadacikana ugasanga bose bagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico twikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwiri nyene nimba leta ihari yarateguye programa kunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane cyo nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye hari niki nacyo umugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ningeni ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo ni cyo kurondera ni wa wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwambamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umuntu arwaye malaria umuntu arwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari ibyo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko ushyira ntahe Johannes Marius icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi boba batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe buga cyane gose hanyuma mubaza ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyumviro egera telefone twumve ko yuvuga neza ikivuga nabi
cyo ngo
duga ku ijambo twumve Emmanuel, reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo Shantahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigihe ari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi w'ingorane nyamukuru yatanze akarorero ko abantu arwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora n'ubwo ko daso context l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi n'ubwo yuko kugitiko abantu barose ibyo bakora bagakora n'idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo n'idegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu ngira ndakubwire yuko n'ibi bintu byo bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zimvu na kabiri bakuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma impendukuye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto nubwo afite imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko bararonderana kugira ngo bavuge ibyakayibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere usanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba hegeroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha kubera umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo iby'ubutungane no kubafasha
n'indero n'inyigisho yigume reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko burya umuntu adafite kuco yipfuza atari ugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yigume reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika imenye Imana muri Beneza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro yego duha ku ijambo
ayo mu Burundi harakwiye yuko ugaruka muri bino bihe bitoshobora kutarumvika abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bahagaze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvikwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubikanga ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka rwa uriko rwazungukiramo urumva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko ugwaruka rutazarwisuka mu bintu batazarumvira mu politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike bagasaba no gukwiba kamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka bose nk'abarundi ubwo fatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izo bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhemba ngo tuze muri ibi na biriya na muri iyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix muriwe neza
mune cyane
mwafite ikibazo mwafite icyumviro
yego nafite icyumviro ndagoma nitwaze utugani tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abasaba gufakira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanguka naho jewe niko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe ugwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga abana bari kubabandanya ariko bibashyira amazi naho bupfa abana babo baje kuma babaho muri bose rero natwe tugira twibindi by'ingererezi ntarambiriye murakoze
murakoze cyane rwose Felix Imana amushe nta Johannes Marius amasegonda mirongo itatu
ego mbere koko nagomba mbanze nshime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziba tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibagaye ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George jese nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinadaka ko kubera hajya byagenze ko ntibyabaye nkavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko barayigira ibibazo ku nuko nuko jewe ibyo ntatonzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bayaza bagira ingorane baze nk'uku n'uku n'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoka hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atani na kimwe nigira mbona bizoba mwe atani icyo bimaze ariko bibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka bacye bababwira bati fuera los de dijou ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyahurana naho agakubitana igitugu bazogikubitana yari ni wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati yego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka aho ayo mara yo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracyanze reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazungurwe ati cya kinini navuze ntibona ko uyu yababye abahenze ni mundekere w'uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yari nabaye bakemeza bagati rero nimwabibonye iyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye atabyica
reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri izo bibazo bya n'ivyimbo vya bimenya imana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko cyo kirahera iki ico twari ico twari ko dindose tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka no kuri mpereze impanuro naho taraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati yewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe yewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ubundi bwose ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakora n'iyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nka karorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mugenzi ntafite yonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bo nyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ibyo rero ushoboye kubishikako niho uronka nge n'abantu bagufasha n'abantu bagiraho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose zokufata iyo ntumbero nk'uko ayibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywani w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafite ikibazo mafite icyumviro
ari ni jenze icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi ikiteka ingorane rero twe duhura nazo ni uko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu akize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyene ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo
ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nashobora gusohoka mu mashuri utwitira uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesphore mu kanya gato. Onesphore mwiriwe neza
mahoro neza
murasa ikibazo cy'umubiri wa kanya gato kugira ngo turabe ko ahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narabishaka guterera cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka twebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buhunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera n'ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari bihari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagezwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo baba basisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mucanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye munshiya ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byababemera kw'igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushyira ntahe odeso reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane yo kugwaruka nashaka amajambo make cyane rwose amasubo na 30 mutange impanuro kugwaruka no ku banyapolitike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega abuze ayiturazi inyandiko rizo banyitsirike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cyotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nukuri ubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma bibyotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namye mvuga nti ikibazo cya leadership ikibazo cya leadership rukuri
ico kibazo gihambaye cyane
bose uko umuntu yogica ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe
nako birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo n'isirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironda kuko nta muntu
rego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kane gato ya masogo na 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasogo na 30 urenze
jewe nera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo kuko niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko uwaneswe aragiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari igengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya kubyo nawe ntawe uzokubaha
hanyuma murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ukugaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika
Yeah.